Ini Radio İzmir Amerika. Mwaranya kukulikio na ebigani ilo vijachi mkilundi niki nyarugwanda kuri radio izwi ya Amerika i Washington DC. Mwiri weneza nchuti mtu teza matui. Mwiri kumena fideni yonga bonda wa haikazi mbigani vijachi tuwafiti kuri isa.
Mwiri mkei ukutuwa wivonye, wajia wanose, wazorjuka, usanga, kwa wawuse. Nisawiko, kwa inigisho, mkugira ngo, wazumbe, hama tuwateguri ya handi.
Woni cyegera cyambere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwe avuga ku bibazo ibihomoka bishobora gutera ku banyagihugu atagikozwe mu ntara ya Muyinga. Turavuga kandi no kuvyerekeye bamwe mu bakandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biyamiriza imashini komisiyo y'amatora yamaze kwemeza ko zizokoreshwa mu matora. Amakuru ya mukarere kibiyaga binini tuyahere mu Burundi habajejwe intwara mu ntara ya Muyinga batabariza abanyagihugu barongoye ko bashobora guhitanwa n'ibihomoka vyimvo atagikozwe by'imivo muri antunga kimwe mu bimanga bibangabye cyane ubuzima bw'abanyagihugu kiri mu gisagara cya Muyinga muri quartier ya Mukoni mu biro byo guhimbaza yore byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe gukingiriza n'isibe cegera cyambere cy'umukuru w'igihugu asaba ko abo biraba bose kurondera aho bimurira abo banyagihugu imbere iyo kuhakora ibindi twumvirize umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Mu ntara ya Muyinga aho wahimbarijwe ku rwego rw'igihugu abanyagihugu babangamiwe ahanini n'ibiza bishobora kuzoturuka ku bimanga n'ibihomoka biterwa n'imivu y'imvura. Abajejwe intwaro muri iyo ntara baharura ibimanga n'ibihomoka bigera kuri 10 bishobora kubangamira ubuzima bw'abanyagihugu. Ikimanga kiriko kiratera ubwoba uno munsi cyane kiri hagati mu gisagara cya Muyinga muri quartier ya Mukoni. Aba ni bamwe mu banyagihugu twasanze baba hejuru yacu.
Icyo kimanga nyene yahana imvura iguye nyene ukajyama nyene ukazobara ubwirwa nuko cyagutwaye nyene bisa imvura iguye nyene iyuko nyene wakwama nyene abana witeguye kugira ni kiko cyane.
Imyaka ihera kiguma kiduka nabwo cyamaze gushikira n'abantu. Buri mwaka kiriyunguruza cyane. Cyamaze gushikira mu banyagihugu banako nk'iyo nziyo ngaho hepfo yamaze kugenda nk'ubu unyihogera nko mu kwa gatatu imvura ifaba nyinshi cyane nako n'izizi zotemba. Kandi ubona ko ari umuryango munini cyane kuko uru rupangu rurimo imiryango myinshi cyane.
Abo banyagisagara cya Muyinga bavuga ko bararana ubwoba buri munsi imvura iguye bikaba ibindi.
Iyo nzu yarabomotse n'inka nzu kwanza nyinshi ngaho zimaze kugenda. Hariho n'uruti ngaho kandi ruheruka kugenda. Imirima yose iratwagwa. Aho twifuza yuko mwacyubaka neza bakagira akantu k'agakanevu kimba ritiye kamena amazi hirya hama abantu bakoroherwa kubera abana benshi bohererayo.
Turashaka kubibara ati nyene gihava kibahitana nyene n'Imana nyitwitungiye gusa nta muntu aragwa Imana igumikinga. Nimba cyo kubakwa bizakumva mukoze cyane.
Abajejwe intwaro ku rwego rw'intara bavuga ko ico kimanga gishobora no guhitana ibarabara riva mu gihugu cya Tanzania ni barabara ricamo hafi 70% y'ibidandazwa byinjira mu Burundi bikiye ku mpaka wa Kobe. Ni kindi Mpabazi Jean Berik Imasi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga yogera ko mu gutabariza ababa iruhande y'ico kimanga.
Niboneye nyakubahwa ko natije kiromo kamabonye bigoye ko twebwe ari Muyinga turonko uburyo bukwiye bwo kugihagarika. Asaba rero ko ababishoboye bose umwe wese bivanye n'uburyo afite na cyane cyane ubushikiranganji bugeze ibikorwa bya leta ko bogira icyo bafashije kugira ngo ibarabara rya kaburimbo ntiricike kuko ricamo ibintu byinshi cyane biva hanze y'igihugu.
Alain Guillaume Bunyoni arongoye ubushikiranganji bw'umutekano no gukinga impanuka avuga ko akamo baterwa n'abajejwe intwaro mu ntara ya Muyinga gafashwe nk'ama ahagarariye leta muri urwo rubanza icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwe asaba nyabuna abo biraba bose kurondera aho bimurira abo banyagihugu kugira bahakore.
Tugasaba intwaro cyane cyane abajejwe gutunganya ibisagara ko aho twabonye ibyo bihomoka ko borondera abenegihugu baba hajya aho dushobora kubimurira hanyuma tugaterera kugira ngo hajya ahantu hakokwe kuko mu minsi mikeyi uko twabibonye bajya abantu bose bazobyuka usanga twabuze. Dusaba yuko hoa inyigisho mukugira ngo bavyumve hama twategurira handi kugira ngo tuzobabure kandi twabure.
Sindimu asigura ko ibiza n'isibe bituruka ahanini kuguhonyanga ibidukikije ku ruhande rwa leta aratera intege abagwiza tubunga kugira baterere muri icyo gisaka.
Kuriya rero turwanye guhonya amashanga twifuza abikorwa twabo cyane abadandaza yuko bofasha mukuzana bya byuma bishobora gusahiriza kugira ngo ibiti bidusubire kubihonya kugira ngo kandi bishose n'inkwi zigabanuke baze bazanye bimwe byo gucana tudakoresheje inkwi. Leta y'u Burundi iremeye kubafata mugongo muri bimwe bita byo kugira yaobeye cyangwa ahandi.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu aremerera abagwizatunga kunaborohereza no mu gisata cyo kubika amazi hamwe no kuvomera imirima muci imuyinga mu buraruko bushyira ubuseruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwe mu bakandida mu matora y'umukuru w'igihugu bariyamiza imashini ni komisiyo y'amatora yamaze kwemeza ko zizokoreshwa mu matora. Baranasaba kandi guhabwa amahirwe angana ku bakandida bose mu binyamakuru vya leta. Umumenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana araduhi donido kuri iyi nkuru.
Munyandiko yasomeye Kinshasa na Theodore Ngoyi Ilunga wa Nsenga wiyamamaje nk'umukandida wigenga akaba aturuka i Lubumbashi, hagaragaramo urutonde rwa bimwe mu by'abakandida perezida banenga kandi bimwe muri byo basaba ko bikosorwa byihuse. Muri byo harimo kuba mu biganiro hagati ya komisiyo y'amatora seni n'abakandida perezida hatarabaye mu bwumvikane mbere na mbere ku ngingo yo kureba niba imashini z'itora zemewe cyangwa zitemewe n'itegeko nshinga cyangwa irigenga amatora. Abakandida bavuga ko perezida wa seni atigeze yemera kwiganirwaho, nyamara umubare munini w'abakandida perezida babyifuza. Harimo kandi n'ingingo ijyanye n'ingingo bihe y'amatora n'iyubahirizwa rya buri ntambwe mu ziteganyo zose. Aba bakandida kandi bavuga ko ingingo ya gatanu y'itegeko nshinga ivuga ku burenganzira bw'ibanze bw'umuturage bwo kuyoborwa na perezida n'abadepite batowe mu buryo bwa demokarasi, kandi komisiyo y'amatora nayo ikabirebwa n'iyubahirizwa ry'iyi ngingo. Aba bakandida bavuga ko bashyigikiye amatora yifashishije impapuro z'itora kuko arizo zemewe n'itegeko, bagasaba ihagarikwa rya gahunda yo kuzifashisha imashini z'itora. Basaba iyubahirizwa ry'ingengabihe y'amatora iteganya ko kuva tariki 20 z'ukwezi kwa 9 kugeza kuri tariki 5 z'ukwezi kwa 12 y'umwaka impapuro zose z'itora zaba zaramaze gutegurwa, kuko aribwo buryo bwonyine bwemewe n'itegeko rigenga amatora muri Congo mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bw'umuturage wa Congo bwo kuyoborwa na perezida n'abadepite bitoreye. Basaba ko gutegura impapuro z'itora mu kimbo cy'imashini bidakwiye guhindura na gato ingengabihe y'amatora ateganyijwe tariki 26 Ukuboza uyu mwaka. Basaba seni kandi gusuzumana ubushishozi urutonde n'imyirondoro by'abemerewe gutora, abanditswe inshuro zirenze imwe, abiyandikishije impitagihe n'abafite imyirondoro ituzuye, byose bigashyirwa ku murongo. Indi ngingo ikomeye basaba niyo guhabwa amahirwe n'umwanya bingana kandi mu buryo bumwe mu bitangazamakuru bya leta ku bakandida perezida bose, cyane cyane kuri televiziyo y'igihugu RTNC. Aba bakandida basaba ko hashyirwaho komisiyo ireba imigendekere y'amatora kandi hagashyirwamo abahagarariye abakandida kugira ngo bizere neza ko buri kimwe gikorwa mu mucyo nk'uko amategeko abiteganya. Basaba kandi abaturage ba Kongo gukomeza kuba maso bakurikirana niba amatora arimo ategurwa hisunzwe amategeko, bagakomeza gusaba ko imashini z'itora zitazigera na rimwe zikoreshwa kandi abari kuri liste y'itora mu buryo budasobanutse bakavanwaho. Basaba kandi umuryango mpuzamahanga n'imiryango inyuranye y'Abanyafurika, iy'akarere, yo mu gihugu imbere n'indi yose kugira uruhare mu gusaba ko itegeko nshinga ry'igihugu, iry'amatora n'irigenga imikorere ya seni yose yubahirizwa kugira ngo hazabeho amatora mu mutuzo. Nibutse ko abaturage kimwe n'imiryango inyuranye batahwemye kugaragaza ko batiteguye kujya mu matora mu gihe hakoreshwa imashini. Itegeko rigenga amatora nta na hamwe rivuga ko imashini itora. Ni ibintu babitumyeho. Niba komisiyo y'amatora igitsimbariye kuri izo mashini, izajya mu matora yonyine, kuko twe nta kizere dufite izo mashini. Tuzitabira amatora kuko hadakoreshejwe izo mashini zo kwiba, kandi byakurura imvururu nyuma y'amatora.
Ile mashini kabisa tunaipinga,
Iyo mashini rwose turayanze, ntitwishaka, kandi niba ari n'amafaranga yabuze yo gukoresha amakarita y'itora, batubwire buri mutura yatangi dolari ryo kugura ikarita ye, ariko iyo mashini
ntitwishaka.
Bigamije uburiganya no kwiba amajwi y'abaturage ba Kongo. Dusobanukiwe amanyange izo mashini zikoreshwa, niyo mpamvu tuzita imashini zo kwiba, si imashini z'amatora. Nibakomeza iby'izo mashini, ubwo bazaba bashaka ibindi bitandukanye.
voti stadike kushisha nkula ge
nyuma yuko hatangazwa urutonde ntakuka rw'abemerewe guhatanira kuyobora igihugu n'ubwambere abakandida perezida bagaragaje uruhande barimo kubijyanye n'imashini zitora Sini yagaragaje ko zidakoreshejwe amatora yo ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka atashoboka ni gika kindi gisa nk'igisuka amavuta muziko kuko abaturage bagiye bagaragazanya ubukana ko badashaka izi mashini mu gihe ubutegetsi bwo bugaragaza ko nta bundi buryo bushoboka amatora yakorwamo hatifashishijwe izi mashini iyi nyandiko iriho urutonde rw'abakandida perezida 11 ntigaragaraho amazina azwi cyane nka Tshisekedi Chilombo Felix Kamere Lwakanyiginye Nkingi Vital ndetse na Badi Bangatita Sami wabaye ministri w'intebe Claude Ganza munyamagana mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa kubwa hadijwe rya Amerika
urakoze Claude kuri iyo nkuru radijwe rya Amerika Washington DC mu mwanya w'ikiganiro muri kirukuri
amasaha make imbere yuko Alice na Mwampi bagira isanganya bavuye ibuvunyi
ari none yosake yagutayizana ngo ndayiteke
wapi inde itwara mu ntoki
nyamba wibaje ko tugenda ni modoka nzuba ndaguhetse kuri moto uronye ninge nufata na sakamea
ndi yaranja
ukatomea dada na masakamea anyuga bashe none
mwe bidavyo mwomenya ni byaje
oya navyo twomenya nyene
sekera niko gari ho sha twigende we nuna kugiye
turagenda ntugiye kibazo uri kumwe na mwana
yo ebe no kuri kwimana sezerera gese
turabwa rero uratangu sekana none gahisa cene ubizi ngene ntwara moto
Agamaa.
Vai nita pilote internacional.
Internacional.
Oye kuzonye naki ji moto je mwana. Duhagurutse tuzoba dushitsira sanje.
Naye moto yagura yishipa. Agamaa. Agwa ngasi moto ni ndege.
Ishani ndege gira hasa. Uye mirasha.
Ekeri.
Ahubwo.
Sa?
Na utukomba duta. Je numvumengo.
Nibiki kama.
Numbumengo sinotana suye kugerageza nkuvugana n'urya musatsa watibe.
None gashaka mwampi. Ntabonye ko nubwambere wagerageje kumubaza ariko bitagenze neza. Wabonye uko byahavuye bihera ukuntu.
Irasubiye ngamuhenda henda purepure kirayo bimbwira. Nirwo bugiye abantu yo bayatse bakavugana ubukeboke cyake yo gira icambyi.
Sa.
Eh?
Antuka jewe.
Irega yise urya musatsa watibe ni wewe wenyine asigaye mu muryango. Ngiye atabimbwiye. Ntawundi nzoroha mbira ukuri.
Erega ndavyumva mwami. Kandi ndagutahura. Gusa nyene urumva.
Hanyuma kandi nk'ubu bishitse nawe agafata abimbwiye bizuba bihetse. Nta kuri nzopfa.
Sha mwami. Ndavyumva kutorohewe. Si utukora amaze kwizira cyane kujya musaza bazibira azoguha umuco. Ngo nyene warabonye uko ari wizeye kumusanga atari kwari. Ntibyoroshe kwakira ariko nta kundi ukwemera uko nyene bimeze
none gasharize mpebe nagerageje ubu rero byose mpebe
oya suguheba shamwa suguheba none gashamwampi kubakubwiye kujya musaza bazibera mu mutwe bitameze neza kubera ingorane yaciyemo mu ntambara yugirisha kubwiye hoho uwo munya gute ko ari ukuri
mugabo nipfyo
none waho nyene ntabyiboneye ko bidapanze neza mu mutwe Deka tugende tubandanye ducukura muri zijya dosiye twakuye muri etas vide peut-être hari naho nawe wukura mu mucu
urira moto twigire sha ugabe ndavishinze no hava sanga no gutubura naturubuye
yo mwana satirinjira mwana ndinjira mwana
telefone yawe yakiti
nibigiye kuri etas vide
oya
Verifyaneza kugaramwa
Verifyaneza sha
Uwe
uwa wayibagire kuri sa civile gute kandi neje umujuru twariko turarabaza hatose twafoto
Uyayi
baba muri sakame Baba muri sakame arije wosanga ari
Mana ndagusaje simbe nayise Wa neze ito
Eh
Uje tenda
Sha hari uwe uwe uwe ni wagira mariage zwavurondera n'umugabo muryamanye dakurahi Nani uko kwari fisenga?
Tumbaka.
Epona byawe.
Namara gusa tugende.
cyumviro gishikirijwe mu mucumba gute eme je wakubganje minumbu mengo e karibu muhe erego sande tukere dutangure
murari yego ugatangura inama ntari
harabanya bugo bari bajikirije cyumviro cuko uyu munsi twobanza tukareka gatonya tujya muri mawaranduwe kugira dusabikanye ubuzima bwa bamwe nabandi twaciyemo nawe ubyumva gute ngo he icyo cyumviro uragishigikiye
akira ngo nibindi byumbwire babitereza ko giye ntokwigira mpuzi ibyumviro n'abanyabugo cyane kugabo ntacho ndapa kumviriza
erega nubundi mhehe ntidutegereza guhuza ibyumviro twese igikuru nuko umwe wese yokubahiriza icyumviro cy'uwundi
yego nibubahiriza icyumviro canje nanjye ndubahiriza icyabo
ntacyo muhehe ndumva ejo muri kwatera intambwe reka rero tubanaye tuganira yego ejya muri ryo rewe wese ibafise icyo yifuza gushikiriza abandi yego nora ndabona ko yahagurutse Nora fati jambo.
Asante, jambo tena.
Mahola.
Sasa njewe, nubise ndashaka kubabwira ingorane twahuye muri famili.
Nego,
ingorane nyabaki.
Wenyewe wajui.
Duhane jambo,
Ndiyo, wenyewe wajui, jewe ndifuvi. Chukise papa.
Kwa abuni na papa wa ufisa?
Kafujiri kuchukata.
Wapi yarafuye kera. Sasa papa yari mwuri. Roze kabambe kabisa. Ye mwenyewe ndio alikuwa na bato a moto hapa musuga Jean Zima.
Kishime kiwe, unapokuwa kishiba fuli.
Sasa ni wewe atanga imboga ya rusangi na mugereko.
Kishime kiwe.
Alikuwa shageuka bosi wa grave kabisa.
Tupi intuizi. Kanda mungu, nana njambe.
Mune sikilizi. Sasa wenzake wavuvi wa rusangi wakaanza kumusikia wivu. Batangura
kumusikia indigo. Umfisa kafundi.
Ngoya batuwa yeso.
Umfa lero pikavu peshi kamia mkutu mbata kutumili
bako. Na wanda ndelea. Sasa umusumwe alingia mumai. Agaruzi maiti.
Tuwe mungu wa iti.
Abasuma bavuye hakuja rusangi baje kumwiba gwato. Bacha bamuta mumazi akafu.
Bwabudi nuko byake.
Papa akishakufa jewe na mama nabo tuvukana. Turishi mubaya sana. Baraturukanye mu nzu twari dupanze. Kubera na mara yo kuriha rasio hakuna. Badogo yangu baraheba ishure. Sasa paka leo tuko tu hapa nitigeze tumenya ukuri atukujua ata verite ata moya twarindiriye ubutungane nitwabubonye
no utwabaye twari tuzi ko bashikiwe n'ingorane nk'izo kubera abanyarusange iwacu
sikia fundeli nao papa abamwishe bavuye iwanyu ndabagiriza mwebwe apana vraiment si mwebwe mwese batu barusangi mwamwishe lakini sio tu tunataka ukweli tumanya ukuri abamwishe papa bahanwe kugatwe kabo
mbebash baba hungu bari mwe ya pozisyo mkabu menga jiro yosa kayakacha anye
Hagrahunye.
mugabo namwe mwari
ipanze usha ubu ni byoroshye mwumwe reka ibugaho twahora kubara twirutse ko duca turakinjura tuza gushinga ibirindira ha muri iki kibira kiri ku mupaka wa buvunyi na rusangi
murabe neza abagabo murabona ko atari kure y'ibarabara rikibupfu
ubivuze nkubizi nubone turacyari ko turabe nyine tuyesara neza reka ntagahe ngo baduhashe abaguma batwiruka
natwe
nta n'ibikoresho bikwiye dufise kuva mutama gitahunze sha ibintu birashumba byose no kubenshi
urazi ko ariwe yakora duha uburyo none nagira muho mutama araje araza kubara ababaga
wapi yabanje kwita mufura wangu none uriho gute
sha ndakubwiye
rusange ubandaje wopya
reka muhungu reka n'ubugesera mutama twarabandanje dukora naje arampamije ku telefone
wewe bandanye wopya kujya nyine
mugabo muhuza iraho ndi Regi ni mwara kasuko nishwanji. Mutama na we yari ikinjurye.
Nje wa muhungu nanje. None ushaka yerekane bamurume.
Ndabyumva mugabo. Jewe natanguye kubona ko ibintu bya mugabo ari kare.
Aratujana mu
ari danje mwishwa.
Danje gute.
Danje.
Danje gute.
None ka muhungu. Nkaje ko kubigira bintu yo kurukana igipozi genzo gihungira
neza. Wa kinjuru tufata muheto.
Mama mama mama.
Ubumye hari. Barakuruma nakazi kawo.
Sha. Ishamba nararikiye mu narize nishwa zobambe haya kwitogo bazopfuma bazindaho
ndakuhira aha twebwe rero ko turi ngaha imbe hira rutaragaza nta matongo twari dufise cyangwa ubaza ko tutatwifuza kuba mudacu ariko ntacyoshe ndakubwiye turate ko turi kumwe n'umugabo mutama wacu giti ni ntare azohadukura cyane turataha kandi tuzotaha n'insinzi nicyo ndakubwiye
ahubwo jewe mbona umenga iby'urya mugabo twari dukwiye kubyitondera kebuke tukaraba neza wa muhungu jewe ndabona ko turavye nabi tuzohava dusanga ariko araduhenda ngo tube turagwanira umuryango w'abarengero kumbe nawe ariko yironderera inyungu ziwe twari dukwiye kuraba tukamuva inyuma ataraduta mu rudubi
tumuva
inyuma nyine tumuva inyuma Abanye ke tsha bimunyene nibiki kumengo siho kandi kupa chat tipa munama okumitse ukuno wewe wapi ibishoboka oya ibishoboka
ibitashoboka
oya ibishoboka none abiga ti nura ya tsi so shobora kuba ibyo
bebasha muhi
nubone yari gari gutinda akabizwe nabijya kuri papa wiwe ikare kubutina sha yene cyo bakuri fundi ndakubwiye ahoho ne ko barumutubi tubi no lugomba umbwiye ko muhira ariho buba barabenze rero fundi je wivyo nakutse numva muhira ndakurahiye nibindi kabo siwenye none ka fundi wewe Ntabyo nzi ko twakuze batubwira ko ahubwo ari abanyabugo bahora baza gutera ku mwishyi wacu rusange ngo bakiba ubwato bakagenda bishye n'abantu nabyo nibyo nahora numva none bijya nura yapfutse wumva byoba byugute ari hamwe byoba ari byo hoho fundi byose byoca bicangana yewe mbega mukama w'ikigo twoca dufata iki tukareke
Jewe byanga byakenge wa muhungu
gute tuzohava dusanga babatama bacu baradubeshe
ndeko
gute neta na neta tuzosanga kaiza kibyabaye mu karere hagati y'abanyarusange abanyabugo n'abanyamugereko batigeze bakatubwira uko kari
ndeko
yewe kuba batubeshe rero birashoboka ko batubeshe aho kutubwira neza uko ibintu byagenze ngo tumenye ukuri bagumye gusaba tubuganiza mu kwako atumbisha ko ingorane zose zabaye aha mu karere ngo zatewe n'abanyabugo
yego
kano kamba bacenze
nawe gatangwe
sinarenze ko nawe yahuye n'ingorane nka zishya we mana ya kabundi nawe nyine yaratunuye ku mutima
nawe utangura byabiye byawe
fundi kamba ba
yatunuye kuko abandi batunuye kugira ngo niwe abaye wenyine ntabwo ndagusabye twebwe twarababaye abanyabugo twebwe ntacyo bibadukoreye
nicyo gituma rero ntitusabikane nicyo byari bike kutubera icyikwa yego tugatahura ko bwa bundi amadi yabaye mu karere cyadukoze ko twese abanyabugo n'abanyarusange kandi amabi yose uko yagiye arakurikirana tubirabye neza tuzanga twese tubifisemo uruhara
babikunda bagisanganye ikomeye ari bisanganya na mwami
ibiganiro rero twa twafite kuri isa kuri Radio Ijwi rya Amerika aha niho bigaruke tushimiye engineer dufashije mu buhinga bw'ivyuma na Facile Gebeyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro twabategure kuri isaha wa bihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikoro mwari kumwe na Ange Videne Yongabo tubashimiye mwese rero mugira umugoroba mwiza mubandanye mwumviriza radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika